VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turigenekerezo rya 31 ukwezi n'ukwa mbere mwaka wa 2017 mwiriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Abana rabatwara abateje amashuri n'abataye akazi n'amahangaje umuntu afise mu muryango abitayaragiye abintanako abana gushika n'ubu ntibiga kandi aho sindi jenyene mvize amakamenshi abantu ndivyashiki.
Uyu ni umushinga ntahe hatunga Imana Celestin avuga ko afise ingorane mu rugo kubera kudahuza ukwemera n'umufasoni wiwe.
Na Yesu yaravuze ati ntagire utandukanye ico Imana yafatanije ko n'Imana yonyene yifataniriza umugabo n'umugore. Baratandukanye rero ivyo nta muntu n'umwe yobishigikira n'ikibazo.
Uyu nawe ni Patrice Sengiyumva Pierre ari mu biro bijejwe ngo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura yibutsa ko atadini canke ivyumviro vyari bikwiye gutandukanya ababiranye rukirisu. Ivyinshi tuza kubigaruka ko handi hato mu kanya twahari ibibazo bitandukanye dusanga mu madini. Mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire ko abakuru bihugu bagize umuryango umwe bwa Afrika bafashe ingingo yo kuri no wa mbere yo gusubira kwemera igihugu ca Maroc muri uyo muryango. Amakuru atangwa na perezida wa Senegal Macky Sall n'umushikiranganji wa Sahara y'uburengero w'imigenderanire n'amakungu Mohamed Salim Ould Salek avuga ko abakuru bihugu 39 kuri 54 bibagize umuryango umwe bwa Afrika bemeye igaruka rya Maroc mu umwe bwa Afrika. Kuva mu kwezi kw'indwi niho Maroc yatanguye gusaba gusubizwa muri uyo muryango. Ico gihugu kikaba cari cavuye mu umwe bwa Afrika mwaka w'1984. Ico gihugu cavuyemwo inyuma yaho cankiye ishigwa rya Repubulika y'Abarabu ya Sahara yatangajwe n'umuhari Polisario wari ufashe mugongo na Algeria. Igaruka rya Maroc mu muryango umwe bwa Afrika ntiryashimishije bose nka Algeria na Afurika y'Epfo, ibihugu bibiri bikomeye ku mugabane wa Afurika. Wahoze ari umukuru w'ishirahamwe ry'umwe bwa Afurika umunyafurika y'Epfo Nkosazana Dlamini Zuma yaragirijwe na Maroc akatari gake kugerageza kuburiza zamwo uyo mugambi. Umushikiranganji wa Somalia w'imigenderanire n'ayandi makungu amenyesha ko abegwa n'itegeko ryafashwe na Leta z'Ubumwe za Amerika ribuza abanyesomaliya kwinjira muri Amerika mu kiringo c'agategekanyo c'imisi 90 bamubabaje. Avuga ko yizigiye ko abategetsi ba Amerika bazokwisubirako kuri iyo ngingo. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika kuri uno wa mbere, Absusalem Mahadli Umer yatangaje ko iyo ngingo ifashwe mu gihe Somalia yari gitanguye igihugu ca Somalia cari gitanguye gusubira inyuma y'imyaka kimaze mu ntambara. Abajejwe ico leta yiwe igiye gukora kuri iyo ngingo yatangaje ko leta abajijwe muri antunga ico leta yiwe giye gukora kuri ino ngingo yatangaje ko leta ya Somalia izokorana kugira ngo igire ingingo ifashe nayo ku ruhande rwayo. Mwamenya ko leta ya Amerika isanzwe ifasha Somalia kugwanya umuhari w'iterabwoba Al-Shabab. Abasirikare ba Amerika barigishije inteko za Somalia indege za drone za Amerika zarishe indongozi zitari nke za Al-Qaeda muri Somalia zirimwo Ahmed Godan yari mu ndongozi zikomeye mu kwezi kw'icenda ku mwaka wa 2014. Nkosazana Dlamini Zuma yarayahejeje kurangiza amabanga yo kurongora ishiramwe ry'umwe bwa Afrika atangaza ko ingingo yo kubuza abanyagihugu bihugu bitatu vya Afrika kwinjira muri Amerika izogira ingaruka mbi kuri Afrika yose. Yabitangaje kuri no wa mbere imbere y'abakuru b'ibihugu vya Afrika mu nama ibahuza kuri mwaka iriko ibera Addis Abeba muri Ethiopia. Mwomenya ko ibihugu vya Afrika vyafatuye iyo ngingo ari Libya, Somalia na Sudani bigwiriyemwo abayisilamu kandi bisanzwe bifitaniye imigenderanire icumbagira na Amerika. Amakenga nkayo ashikirizwa kandi n'umunyamabanga mushasha w'ishiramwe mpuzamakungu ONU aho ashimira abategetsi ba Afrika bemeye kwakira impunzi. akabasaba kugumana uwo mutima wo gutanga indaro. Habajijwe ingaruka iyo tegeko rizogira ku mpunzi, ntacu yashimye kuvuga, ariko akavuga ko gukingira impunzi kizoba kimwe mu vya Amerika ikwiye kuzoshira imbere muri kazoza. Radijugi Amerika mutkumiwa kwa FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro byacu muciye ku rubuga rwacu rwa internet ariyo wezitatu akaburungu radio yacu voa.com, nayo ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara nicanyu.
Ayavugwa mu makambi impunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda zikora umurimo wo gucukura amabuye yo kubaka muri sektor ya Tanganyika ni muri territoire ya Fizi zisabwa kwandikisha mu buyobozi budaba ivyo gucukura amabuye kugira ngo zishore guhabwa uburenganzira bwo gucukura amabuye yo kubaka atangorane na zike y'abafise. Ivyinshi ku ino nkuru tubibaza umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Izi mpunzi z'abarundi zikoreshwa n'abaturage b'abakongomani mu mirimo yo gucukura amabuye yo kubaka muri kariyeri ya Echa iri haruguru y'inkambi yo mu Rusenda muri groupe ya Barara Nord zitangaza ko zihura n'ibibazo kutagira ibyangombwa bibaha uburenganzira bwo gucukura amabuye n'abakora aka kazi bagakoreshejwe n'abaturage b'abakongomani. Basabwa kubanza kwimenyekanisha mu buyobozi bwa leta uko kutagira uburenganzira bwo gucukura amabuye kubaka. Impunzi z'abarundi zivuga yuko bituma abandi baturage b'abakongomani bakora uyu murimo bazigirira ishyari bitewe n'imbaraga izi mpunzi zikoresha muri aka kazi n'amafaranga zikavanamo mu buryo bwihuse.
Ubundi cyo kurana n'abagenzi basanga bari inubye ngo abarundi bakora cyane bo bagakora bukebuke.
Ariko hari ibyangombwa babasaba kugira ngo namwe mugire uburenganzira bwo gucukura amabuye.
Ubu rero bashatse kubidusaba bakoresheje nguvu ko babona dukora cyane mpaka turondera ibyangombwa n'ibyo rero bumva ko abashefu bacu bariko baragerageza ngo ariko biturondererera tubandanye tubakorera baze baraturosa ako gashahara gato gato.
Ni bande bakoresha amabuye mu mena?
Mbo abakoresha amabuye nabo bashefu nyene bishira hamwe nibo badukoresha hama nabo bakagurisha na ARD.
Amabuye yanyu cyane akunze kubaka hena?
Akunze kubaka mu nkambi n'ahandi ashobora ashobora kujya nyine akoreshwa na ARD iyo ARD ishatse niyo yakoreshereza.
Ba ayo mabuye akoreshwa mu kubaka mu nkambi yo mu Rusenda no mu nkengero zayo acukurwa n'impunzi z'abarundi. Ibi bikaba biza bizifasha kubona uburyo zitunga imiryango yazo iba muri iyi nkambi binyuze ku mafaranga bahabwa.
Akazi karadufasha bukebuke ku buryo bw'uko dushobora kuronka amafaranga yo kwiyunganira kuko injya baduheza dushobora kutunogera 10-10 ngo zidufashe. Mbo turapatana tukimba hama bakaza twimbye siteri bakaduhembera yo twakoreye bakaturonsa nyine yo kurya.
Ishyirahamwe ryanyu murimo abantu bangana gute?
Twe ntituri mu ishyirahamwe twebwe nk'uko turi impunzi dukoreshwa n'abanyeshyirahamwe nibo badukoresha. Twe ntituri mu ishyirahamwe.
Akazi aricyo kamariye kubera mu rugo abana bararariya kandi bakajya neza kubera ibintu dufata muri aseri udashobora kutugumba kubera amahera baduhereza ari makeya kubera tubarusha kumena amabuye nyine tukamena amabuye amwe abantu bangahe badashobora kubura ibihumbi nka 30 cyangwa 50 ku munsi.
Ku munsi ushobora gukora nkangana?
Ibihumbi 30. Ibihumbi 30 muri babiri.
Ubu mu mwakoze bingana gute?
Mwakoze nk'imodoka y'amabuye muri babiri kandi babira kuri imodoka y'amabuye urumva umushahara uba wiyongere camuronka iby'abana bajya.
Azuruni ni umuturage w'umukongomani arimo acukurisha amabuye yo kubaka muri kariyeri ya Echa. Avuga ko nubwo itegeko ritemerera abanyamahanga gukora mu makariyeri acukurwamo amabuye yo kubaka asanga impunzi z'abarundi zibakorera neza aka kazi. Iyi ikaba ariyo mpamvu bahitamo kumenyekanisha abakozi babo kugira ngo babakorere bisanzuye. Tumenyeshe ko izi mpunzi z'abarundi zikora aka kazi zisaba abazikoresha ko bajya bazishakira n'ubwishingizi bw'impanuka bashobora kugirira muri aka kazi ko gucukura amabuye yo kubaka. Bedasingabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Ubunika kanya twahariye abanyedini bamwe mu barongo ya mashengero mu Burundi barasaba ko leta yogira ingufu mu kugarukana abana batari ko bariga bivuye ku kwizera kwa bamwe mu bavyeyi babo ibakuye mu gihugu ca Repubulika babatwaye mu gihugu ca Repubulika yaranira demokarasi ya Kongo. Ivyo babisaba inyuma yaho hari imiryango itari mike isa n'iri kwirasambuka bivuye ku mugore n'umugabo badahuje kwizera. Bamwe muri abo bakaba bahoze basenga mu ntara ya Kayanza kwitwa Zebia. Diane Ndonse yagiranye ikiganiro na bamwe mu barongo ya mashengero hamwe n'umwe mu batawe n'uyo bubakanye tumuhe mikro kugira ngo bashobore kuyaga n'abatumire biwe.
Urakoze Diane, ni nahazwe kuduha mikro hano ibujumbura. Abatumire turi kumwe ni Patiri Nsengiyumva Pierre ari mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura. Patiri Nsengiyumva Pierre ndabaramukije.
Yego, murakoze cyane.
Turi kumwe kandi na Pastori Diridiri Adrien arongoye isengero Guérison des âmes, namwebwe ndabaramukije.
Yego, nanjye ndabaramukije kandi abashimiye kubona mwanyumviriye ko mugasubira kuntumira.
Turi kumwe kandi n'umushinga ntahe hatunga Imana Celestin avuga yuko afise ingorane mu rugo bivuye ko adahuje kwizera n'umukenyezi wiwe. Namwebwe mushinga na Celestin ndabaramukije.
Baramutse neza, mwakoze kunumira.
Kwibutse abaduteze amatwi ko bumviriza ijwi rya Amerika aho turiko tuvuga ku bijanye n'umubano wo mu ngo ku badasangiye ukwizera. Mwese rero murakiriwe muri kino kiganiro cuno munsi. Duhere ku mushinga ntahe Celestin, mwebwe umubano wanyu n'umupfasoni wawe vyagenze gute, vyifashe gute?
Ngira ngo mbura ndabihera ni ibintu birebire mugabo ntacyo kandi bacika masonga. Umupfasoni wanje twatumanya aka 15 twubakanye atangwa ni mudufitani hari yabanjeje mu mihari aho bita aba Maria mu nyuma bacana mu kubira ngo baje kwa Zebia. Buri yaraje kwa Zebia yo misi ya mbere mu 2011-2012 bitangura yagenda haya mu Kayanza nkamureka mugabo isengero rimaze kuvuga bati zo bintu ni kubanza kubibangira ndabubwira ntumva ko isengero itavyemera urabandureke areka bukebuke mu nyuma na leta irabihagarika mugabo asa n'utavyumvise mu nyuma ariko bacye bagira mu Kenyoro baza gusengera mu Gisagara baza baraja mu mihana y'abantu umunsi uhize naraja numva tariki 25 z'ukwezi kwa kane 2025 nagiye mu rubanza cyasanga yafasha abana batekereza ibintu byabo baragenda
bajaye
bacaje muri Kongo ahantu twikamanyana niyo bari rero abantu bo mu muhari wo kwazi biyasinzwe ko muhari sinzi ko ari iki bamukurikiye ahantu twikamanyana muri Kongo.
Mumaze igihe kingana iki mutari kumwe?
Imyaka igiri ku 2 zokugira 2 itariki 25 z'ukwezi kwa kane. Abana rabatwara abatekeje amashuri no bataya akazi n'amahangaje umuntu afise mu muryango abitayaragiye abintanako abana gushika n'ubu ntibiga kandi aho sindi jenyene mfise amakamenshi abantu ndivyashiki. Urumva yo umuntu ataye ubugo aragiye yitwaje mu byugusenga je warantiri mukije.
Twibutse abariko baratwumviriza ko Zebia yigeze kuba ari umukirisu uwo muri Ekereziya Katolika mu nyuma aja gushinga isengero mu ntara ya Kayanza. Mbere n'abajeje intwaro barabigiramo uruhara kugira ngo bahagarike iryo sengero kuko Zebia avuga yuko abonekegwa n'Imana kandi hari ibiciye kubiri n'amategeko bakurikira ngira ngo patiri ashobora kuza kunyunganira. Ni koko koko byari kwiye ko atwara abana akagenda bakavana.
Urakoze cyane. Sinotangurira kuvuga ko vyari birekuriwe ko atwara abana, ariko ntangurire kuko muri Ekleziya Katolika ibintu bitunganijwe. Twebwe muri Ekleziya Katolika twemera ko ubutumwa buva ku Mana. Iyo Mana nayo yarungitse umwana wayo Yesu Kristo araza ngaha ku isi. Yesu Kristo nawe ararangura igikorwa cyari cyamuzanye cyo kuducungura. Gihe rero yagira asubire mu ijuru araheza ararungika abatumwa yari yaritoreye. Arababwira ati nimuronke mutima mweranda mugende mu kwirisi yose murekurire n'abantu ibicumuro baragenda. Muri Ekleziya rero hariho abungere bajejwe Ekleziya ko umuntu ashobora gusenga ibintu byinshi yumvira ngo ari mukuri canke agasanga ntari mukuri. Icyo gihe rero igihe cya Zebia yari umukristo yego umukatolika asenga kandi yabanguka mu butumwa aho nta byinshi cyane novuga. Abari Ngozi aho yasengera muri diocese ya Ngozi nibo bivuga cyane kundusha. Jewe ngarukire hafi hanyuma mu nyuma arahava atangura rero gusenga avuga akabonekegwa avuga n'ibyo ngo Imana yambyiye ibintu nk'ivyo. Mu nyuma rero abungere bacu mu gikorwa cyabo bajejwe muri Ekleziya cyo gufasha abantu gutumbereza neza ukwemera kwabo baraheza baramuhamagara baramushikira baramusigurira baramwereka ko iyo nzira ari karafata ishobora kuba ari inzira yo kuzimira. Natwe muri Ekleziya hariyo kugamburuka atanguye rero kugambararira bongere atanguye kutumva impanuro bamuhaye niho rero haciye akurikira ibimubona vyabaye naye hasigaye abantu bagize ubugeni nisezerano basezerana ikinjira mu isezerano y'Imana n'abantu na Yesu yaravuze ati ntagira utandukanye cy'Imana yafatanije ko ni Imana yo nyene yifataniriza umugabo n'umugore baratandukanye rero ivyo nta muntu numwe yobishigikira ni kibazo
murakoze reka pasteur Dilidili nawe abunganire canke mukavuga ibinyuranye n'ivyo avuze mwumva gute ico kibazo cy'umushinga nta Celestin avuga yuko umukenyezi wiwe bavanye bivuye ku kwizera
ubwa mbere numva no tangura kumushimira kubona ashobora kuvuga kino kibazo hari na ufata makuru gusa uhuta ntumenye iyo byavuye ntumenye kuri kwavyo ariko mu bike yavuze numvise mu bintu bitari bikenya mu vyamubaye ko rero wihangana ukomere hari umuntu yavuze ngo nta joridacha cinguma nize yuko icyo kintu kizorangira n'ubyo kuri ko bwa mbere abantu bose bo mwisi bitirirwa izina rya Kristo bitwa ba Kristo bafize igitabo kimwe n'iki icyitwa Bibiliya iki rero kushobora kugisoma ukagitahura ukagishira mu ngiro neza ukamenya gufata ingingo zibereye benshi ntibabishobora abo bantu bafashe nk'izo ngingo babaza uti mbe mwisunze umurongo uwe hari nawe usanga atamuronga akubwira ati ngira ijambo ry'Imana icyo rivuga rero iyo hageze aho umuntu avuga ngo nabwiwe neretswe byagenze uku aho bitanguye kugora kuko umuntu abwiye ngo Imana yambwiye ntumuhinyuza ngo ntiyakubwiye umuntu abwiye ngo neretswe no kugira ngo ya ntiwabyeretswe wo muhinyuza gute
mugabo umuntu aca byubahiriza uko nyene
naho nyene duvise karisho karisho no kuvuga ikintu gipima uruhome ko rutumbereye neza ni jambo mu byukuri Imana yamure yari guca avuga ati raba ni jambo y'Imana uko rivuga mugavuze ngo narose inzozi zirava ku buruhe bwacu kurota kurashobora kuva ku daimoni mwe mumbizi kere ku muntu n'amajwi akashobora kuyumva akumva ijwi rimubwira ngo kora iki atari cyo atari Imana imubariye cyanke yaryama kubera uburuhe kubera iki akagira ibintu rose bwacya gahaguruka gatero akagenda kubera ivyo niho rero umuntu wese Bibiliya ivuga ngo ubuvugishwa bwose abavugishwa n'Imana cyangwa birekwa n'Imana bipimwa na kino gitabo ikibazo nyamukuru usanga cyabaye nk'ajya ahantu nuko atajambo ry'Imana babubahirije kuko yabagiyubahiriza nta jambo ry'Imana na rimwe rivuga ngo umugore atumugabo agende mubana n'umwize umwe yizera undi atize umwe akijwe undi akijijwe uyo muntu adakijijwe arafise uburenganzira bwo kuvuga ati ah je numva ngora cyangwa ibyo byose ndabyumvamwo ndagiye mugabo ugenda n'uyo atizera niko Bibiliya mu Bikorinto ba mbere 15 umuntu yizera yakijijwe yubaha Imana ntafise uburenganzira bwo guta ujya atizera
ni kuvuga ko mu fasoni wa Celestin yakoze bitari byo
mu byukuri nimba yararemerewe na Celestin icyari kuba nuko Celestin we yarafise uburenganzira bwo gatije ndigiriye uwo mudamu avuga ati sawa nugende mugabo ivyo nabivuze muri cadre yindi jewe bijyavye biya nibindi sindavyita ko ari ukwizera ndavyita ko biri mu mugwi w'amasekte imigwi y'ivyaduka
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Reka tugaruke Celestin tukugarutse ko iyo migambi y'urugo hari yahagaze hari itashoboye kubandanya canke yabwirizwa kubandanya kandi umukenyezi yaragiye n'abana ubyifata mu gute
ubumvise impuwe z'abana gusa umufasoni mwavuze muti yogaruka imbabazi zoboneka n'ukuri jewe ashangira ngo ni Yesu Kristo yabagarutse kumfashiza mbabazi kubera iki
ni kuvuga yuko tumurekurira nimwe mwakira ubuyogaruka
kandi ukuri kw'Imana kubera ivyo muvuze vy'imigambi yanteje yantaje mu nzira rero mvuga nti abo bana nkubu batariko bariga n'akazoza kabo baguye mu mpore batajye batazi
mukiri ngaho mbere ko mubandanya iyo migambi n'ivyo vyo kwigisha umwana numwe mu migambi mbega mu gihe abana batariko bariga gutyo oye burya umushinga nta Celestin nta burenganzira afise nawo bwo kugishamo ingufu akagenda gatora abo bana akabagarukana bakiga canke bakabigirishirizaho bari
jewe uko ndavyumvira ico co cakibi kibazo kiremereye cane ko gisaba ko acajamo amategeko abo bana n'umugore bari mu kindi gihugu gifise amategeko kigenga ama ni gihugu cy'u Burundi kirafise amategeko kigenga
uwundi mugambi yo barabatanye mbega
ubambere umva ari uwo mugambi w'abana tubana twafatira imigambi myinshi kugira bazabeho neza twiye tutakiriho hariho inzu umujara wiyo bose credit hadufise
ingurane
ye credit ingurane yo muri fond de promotion umujara wiyo waje ku bose urumva twaje kuyiha mu kwezi kwa kane 2017 arataye akazi aragiye Mijo deni jeyo natanze ibikaratasi byo tubamwe na naje kuriha abitaye ndukuvuga iyo nsamara bo bacabaza kuriha kandi mu kuriha bagurisha iyo bafite ibikaratasi buri yo cyabigaruka kuri je byose
ku mutwe ku rutugu
kuri mwe rutugu wanje murumva kugira muri banke naho iyo deni bashobora kubimera ko ndaririha hari amahera abanza gucaba gusaba kugira biji kuri wewe ndayanyungu bagira kongera imisi ushobora kubiri kuri wenyene bacaba guca inyungu Nikolo vyagenze banyongera umwaka kugira njuri kubona jewe mugabo anamahera caraduga ko umuliyoni urengako
ni kuvuga namwebwe ubu mufisi ingorane zingene
mushaka kuba ingorane zingene mbaho uko yantanye uwo mugambi rero harageze n'igihe niyumvya none nk'inzinzu zantumye nsonza nzonzira abana zibari zingara nahano zigurisha sinobaho je na ngare kwitera ingorane donc ibazo biza kubera umuntu gutera ingorane ko
na wundi mufaso ni murazana
oya ntawe ndazana je nabyo ndumukirizo naho bingora gutegera intwe mwe bimwe kandi ndemera amategeko y'igihugu urumva urumuntu
reka twumve pasteur diridiri ntarekuriwe kuzana wundi mukenyezi ku bintu bimeze
gute mbere yuko nza kuri icyo nagomba manze nguvuga ko hagiye yavuze ati naciye mbabara ndatirimuka cyane nari navuze ko iyo bishitse umuntu wawe umwana umugore akahura n'icyo kintu kitwa secte ahubwo nibwo buryo bukwegera imana cyane uko niwe kugutabara siwo mwanya w'ukureka kuko ari ibintu twe tuzashobora nk'abana b'abantu ariko Imana ikabishobora icyakabiri aba bana abantu benshi murazi uko ari abantu bahagurutse ngaha muri kino gihe bakita ngo ni Imana abantu babakurikiye ubu sinzi ko bakivyizera nk'uko byaricyo byumvikana uko ivyumviro genda birahinduka bajya abana hazogira igihe barire baravuga ati ese ni kubera ko twabuze udutabara twaguye mu maboko y'abambuzi je numva ahubwo harakwiye ko hagira ingufu z'ibintu bibiri ubwa mbere ko abana n'abigihugu sibaza ko ari abari mu buhungiro ngo bavuge ngo hase irabazi Kongo nde numva umenga harakwiye gukoreshwa ingufu z'ukubazana aho ngenza gutanga
amategeko ingufu zande
z'igihugu n'abana b'igihugu
igihugu cyo Burundi
akoranye yego n'abana b'igihugu kandi ntibari mu buhungiro mvuye nti hase irabitaho cyangwa ikindi icya kabiri hejuru y'icyo akakoreshwa ingufu z'ukubumvisha ingorane bari mu izarizo kuko ku myaka 12-14 barashobora gutahura bitabaye ivyo ku myaka 30 bazokwisanga atashuri na rimwe bize ubuzima bo bananire bavuga bati none data aho byarinda bibagushyariye rero je numva aho kubireka gutyo sinzi byinshi mu mategeko y'ibihugu mugabo numva ntivyorekerwa ngaho ngo bicaraho nimba batariko bariga nimba bariko bariga byo numvikana gato nubwo nimba batariko bariga urumva ko ari ikibazo gikomeye je niko numva
mwebwe ikibazo ndakibagarukanye ko mwebwe mufasha imitima ubwo ico gikorwa sigwanyu kuko na leta ico gikorwa arigeze gushiramo ingufu
batirangaye muzati twe twaragerageje ho tugeza mugabo ni gikorwa cyacu mu gihe umuntu atwemereye akatwumviriza Celeste yo kwitegura kubabarira madamu wiwe kuko Petre yagiye abaza Yesu ati mbega mwene data cyangwa mwene mani yashumurako nzomubabare kangahe nabwira ngo indwi hugwiza 77 yarokita nta muntu yo gucumura ko indwi hugwiza 77 yatanze yaro kinini cyane vuga ngo duteza kwamatwiteguye kubabarira
n'amafaranga azarabarungikira
none sabana biwe n'umugore wiwe ya
ninzu arashaka kuyigurisha akabagura
hari abana biwe n'umugore wiwe kugezwa imbere y'Imana Imana izi yuko Celeste afise umugore muri Kongo n'abana
Celeste babayeho gute mbega uburyo ntibatubwiye ngene babayeho umukenyezi wawe mbega yahora akora iki ubu babayeho
gute kandi ndabishikako umupfaso ni wanje akora kuri aeroport yakora muri Ijebu yari umukozi wa leta kuvangira ngo akiri ni wabo sinzi ko bayigeze kurima mugabo we kugira babeho baje kurima bacinge gasanga umuntu yari mu kozi wa leta hanitse hari aye atanazi tomate n'ibitungu kugira babeho
mbe byaraborohe kumubona igihe muja kumura
nagiye yo ndivyanyoroye nyagatoyi nagiye yose nashitse yose 3 mu gitondo nabo gisa 9
mwari mwahazimi
yeka narashitse abo mbaza bakabanyegeza kumwe mu nyamaze kubabona barafize ukuntu hari umuntu hari yabakiriye bagenda uwo mu butambuciye ko mushora kubabona namurangiye ari umukongomani yacyambye ati arantu bashiki rero umwanya wose waheze bari ko barabategura bari mu mirima kugira baje koga nje gusanga basa neza bacwanyakira no mu nzu batiye isikuye neza kugira abanyereke kuba mu nzu cyangwa kumira nk'iyo muhira
iyo mirima bari bavuyemo baraguza amatongo
oya hariya mu Kongo hari bisanze uragenda ugasaba umuntu agukarima cyangwa n'ukurimira abantu baremira abantu
gucingera
bacingera kugira ashobore kuba aka mona inaje gutera ngaha ahe kwa kugira abave muri izo ngwane barimo hariya bakagira nsabye ko nani ndabasanga cyangwa ndarukira uburyo kugira kumira ari
agira cyavuze ko patiri majambo make turangiza ikintu kiganiro
yego kintu no vuga birababaje byabaye nta numwe uvuga ngo ntibibabaje birababaje cyane ariko rero ikintu kihari muri ubwo bubabare umuntu yo kwifata gute cyambere no kubanza nawe ukingira ubuzima bwawe hari ibintu batwigisha byinshi urashobora kugenda kuba binonosoye neza bakagufasha kugira ubandanye ufise amagara meza ubwa mbere urashobora kwikuramo ivyumviro bibi cyane biguma bimena umutwe umanya wose bavuga uti bazogaruka cyangwa ugasenga Imana Imana ikagufasha ngo n'uruhara rwa mbere bishoboka mbere ukarondera abantu baguha akanyamuneza muzamuraganira no gusenga ugasenga wenyine ukarondera ibintu bigufasha kugira utekano ugira amagara meza
ngomba ndangize kuri ijambo ryanditse mu gitabo cya Filipi gice cya kane gatandatu bavuga ngo ntimugire icyo mwiganyira ariko muri byose byo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyumviro vyanyu muri Kristo Yesu bivuga ngo kwiganyira kwiyumvira ivyumviro birebire ikibiruta no gusenga Imana siniteze yuko kurongora cyangwa kujya mu bandi bagore kwa icyo byo gufasha ahubwo kwegera Imana ntiwiganyire ugasenga nayo ikazana amahoro ku nisezerano ryayo mu mutima wawe nivyo numva byo kugira ikimase hano
turangize kino kiganiro twibutsa abatwumviriza ko bariko bumviriza ijwi rya Amerika aho twariko tuvuga kubijanye n'umubano wo mu ngo kububakanye badasangiye ukwizera reka rero dushimire bano batumire Patiri Nsengiyumva Pierre muri mubiro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakengurukiye
murakoze cyane
Pastori Diridiri Adrien murongoye ishengero Guérison des âmes turabakengurukiye
yego murakoze Diane kubona mwasubiye kuntumira
dukengurukire kandi n'umushinga ntaye Hatungimana Celestin yashimye kuza kutubwira ubuzima bwiwe bwo mu rugo
murakoze namwe nagomba nshime kuko nsa n'uburemurutse gatoyi
Hakabari nonga harero tugomba turangirize ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere ko dusezerana ndababwire muri make kurongo intara ya Kivu ya Majepfo Marcelin Chishambo ari kumwe na general atwara abasirikare mu ntara ya Kivu yefo Mulonda bariko baraheraheza ibyo batangwe byo gushikiriza igihugu cy'u Burundi abapfungwa bataramenyekana bari bapfungiwe ku butaka bwa Kongo kuva mu kwezi kwa mbere kuno mwaka bagirizwa kuba ari abagwanyi abapfungwa nta urashobora kumenya ingene bangana baracari ku butaka bwa Kongo ariko mukanya makuru adushikira kemeza ko bahava bashikanwa ku butaka bw'u Burundi hamashiramo adakiranira ivyicaro vya politike akora mu gihugu ca Kongo yari yaranse ko abapfungwa bashikirizwa igihugu cy'u Burundi kugutinyirira umutekano wabo nta byinshi abari mu mashirahamwe yigenga babwiye ijwi rya Amerika muri Kongo co kimwe nabo basirikare bari kumwe nabo bapfungwa ariko co bikoze abapfungwa baherekejwe na mashirahamwe atandukanye harimo igisata cha Onyuchita Impunzi HCR komisiyo y'igihugu cha Kongo ishinzwe impunzi hamwe na IGL umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pyankurikiye ntidushoboye kumubona kugira ngo atubwire byinshi ariko muri kano kanya ari kumwe n'abanyamakuru ngira ngo turaza guhava tugaruka kuri iyo nkuru kugira ngo dushobore kubabwira ivyinshi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenye na ingenieur bashikanye amajunga hiwanyu Diane na Hazema ari kumwe tuzosubira jonga utwatanguriye ndabasigiye kano karirimbo